VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika ryabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda. Miriyo neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 4 y'ukwezi kw'11 mwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Mu ntara zose bari kubaregeranya imfashanyo ku buryo ibyo bifungurwa mu kirundi kitarenze mu ndwi itangura izo bitanguye gushika.
Uyo ni Perezida Pierre Nkurunziza yariko ahumuriza abanyagihugu mu ntara ya Kirundo bahanzwe n'ikibazo cy'inzara. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ikiganiro cyashikirijwe n'umurwi CNIDH cerekeye ingingo y'u Burundi kuva muri CPI ishira sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Umurwi w'igihugu wigenga ushejwe yateka kazi na muntu mu Burundi usaba leta kutitwaza inyingo yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI mu gusasira indava ikibi no kudahana ivyaha. Uyo murwi usaba leta kandi kwihweza neza igasubiramwo ingingo yafashe yo guhagarika amashirahamwe atanu yigenga no gufuta ayandi atanu. Kuri uyu munsi wa gatanu umukuru wa CNDI Jean Baptiste Baribonekeza yahaye ikiganiro amenyesha amakuru mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yari yahishikiye.
Mu itangazo umugwi w'igihugu wigenguje wateye akazi na muntu CNDH wasohoye kuri uyu wa gatanu uvuga ko uteye umutima uhagaze n'itituka ry'imigenderanire hagati y'u Burundi na ONU uwo mu gutanga akarorero k'icuka kibi kiri hagati y'igisata cya ONU kigeri wateye akazi na muntu cyatewe na raporo y'abahinga bigenga yasohotse mu mpera z'ukwezi kw'icyenda uwo mwaka. Iyo raporo yamenyesha ko mu Burundi hashobora kwaduka kaga kihonyabwoko. Mu byasabwe muri iyo raporo nuko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe CPI yokurikiranira hafi ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 hadutse indyane za politiki. Ibi byatumye leta yikura amasezerano y'i Roma ashinga imigenderanire hagati y'ibihugu na CPI. Umukuru w'umugwi CNIDH asaba leta kutikika inyuma yo kwikura muri aya masezerano mu gusasa indavu kudahana. Jean Baptiste Baribonekeza.
Kubwa CNIDH iyo ngingo ntiyogira intumbero yo gushira uruho rw'amazi kuvyaha byo gusinzikaza agateka kazi na muntu byakozwe canke bishobora gukorwa mu Burundi. Ahubwo umurwi CNIDH ubona kuva muri ayo masezerano bisigura ko ubutungane bw'u Burundi n'izindi nzego vyega zitegerezwa kubandanya kandi zigashitsa amatohoza kuvyaha byose byo gusinzikaza agateka kazi na muntu byakozwe no kumenyesha ukuri, gutunganiriza no gusubiza iteka abasinzikajwe hamwe n'imiryango yabo kugira ingendo yo gusinzikaza agateka kazi na muntu iranduranwe n'imizi. Umurwi CNIDH urateye intege abajeje ubutungane ngo bakorane ubwira ico gikorwa c'iteka igihugu cabajeje.
Umugwi CNIDH warajwe ishinga kandi n'ingingo leta iherutse gufata yo gufuta amashirahamwe agera kuri atanu yigenga n'ayandi atanu yahagaritswe vy'agateganyo.
Umurwi CNIDH uratewe umwitwarariko n'ingingo leta yafashe yo gufuta burundu amashirahamwe atanu no guhagarika vy'imfata kibanza ayandi atanu. Umurwi CNIDH uratewe kandi umwitwarariko no kutavugana kuri hagati y'abajejwe intwaro n'abarongoye ayo mashirahamwe mu ntumbero yo gutorera inyishu ico kibazo. Umurwi CNIDH usavye rero gusubira kwihweza izo ngingo kandi uhanuye abarongoye amashirahamwe arabwa n'izo ngingo gushira imbere kwitura ubutungane mu bwitonzi.
Umukuru wa CNIDH asaba inzego z'ubutungane n'izindi zijejwe gutohoza kuvyaha gukora amatohoza yigenga. Jean Baptiste Baribonekeza ahamagarira ibihugu n'amashirahamwe gufasha ubutungane bw'Uburundi kugira buronko uburyo bukwiye bwo gukora amadosiye atandukanye.
Abari mu butungane bakenyereza igume bakore igikorwa cyabo, icyo tucamiza ko n'uguhoza ko kugira ngo bashobore kubandanya neza amatohoza bayatanguye bayabandanye hanyuma bagire icyo bashitseko. Muri iki gikorwa rero tuboneye guhamagarira abantu batari bake harimo ibihugu bimwe byagiye birafata ingingo yo guhagarika gufashanya n'u Burundi. Turabona nk'ibintu byishyirwa mu butungane biturukanye n'uko hariho ubusangi usanga bafise uburyo bwabuze kubera programme kanaka yahagaritswe. Abo nibaza ko boja mu wadufasha gutera intege ubutungane.
Umugwi CNIDH uremeza ko mu Burundi hakorwa ivyaha bitandukanye ariko usanga ivyaha bikorwa atari bisaba ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe CPI itumwa ko kubigira kw'amatohoza. Eloge Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge Perezida Pierre Nkurunziza mu masaha heze yahaye ihumure abanyagihugu mu Kirundo bugarijwe inzara yabahumurije abwira kwifungurwa ziriko ziregeranywa mu gihugu cyose akaba yavuze ko mu kiringo cindwi imwe ifashanyo zizoba za bashikiriye ni inkuru ya mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
Muntera Kirundo Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagendeye amakomine atatu ari ubusoni bugabira na vumbi muri ayo makomine yakoze igikorwa cyo kugurura icese inyubako rusangi ziheruse kubakwa muri komine ya bugabira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije ijambo ry'ihumure ku kibazo cy'inzara igize iminsi ivugwa mu ntara ya Kirundo yarahejeje kugurura ishure rya rubuga igira gatatu
twazanye ijambo ry'indemesho twabonye yuko mushonje ariko twaje kubamenyesha neza yuko ico ari kintu kidakomeye cyane ku gihugu cyacu cy'u Burundi yuko ibyo dufise byose byarabike bya byinshi twaje kubaremesha yuko tuzobisangira mu bisanzwe ngaha mu ntara ya Kirundo n'ubwa muri komine ya Bugabira turazi neza yuko muri abakozi mukunda ibikorwa ntabwo mwifuza yuko muhabwa ibintu mwe musanze mubitanga ni nacyo tuma rero iby'abashikiye bituruka kubidukikije
imfungurwa zo gufasha intara ya Kirundo ziriko ziregeranywa mu gihugu cyose umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatanze isango ryo mu ndwi itangura ko ariho zizoba zatanguye gushika mu Kirundo
igihe cyose mwagiye murabona ingorane twagiye tubagarukirako kuko na mwebwe iyo ibi bigenze neza mukarumwe musesekara abandi bakagira ikibazo twamatumye tubifashisha mugafasha twaje kwamenyesha yuko rero abandi munsi tuje no munsi tumaze kumenyesha mu ntara zose bari kubaregeranya imfashanyo ku buryo ibyo bifungurwa mu kiro kitarenze mu ndwi itangura izo bitanguye gushika kubw'ibyo rero turabasabye yuko mukurinde ko twegeranya habe wa mutima wo gufashanya mwene makomine agize intara ya Kirundo mwabungabunze neza umwimbu mufashe inondwi yose kugira ngo mukurinda mu ndi zokurikira natwebwe twa twitunganije neza
kora amajambo y'umukuru w'igihugu abanyagihugu bo muri komine ya Bugabira bayakiranye amashimeshi n'umwizero ni mu gihe bari bamaze iminsi bataka batakambira leta kubagarukirako umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabasavye ariko kuvavanura n'ingeso yo gusezagura umwimbu
nga mu Kirundo nacanacane nga mu Bugabira barambira neza yuko uyu mwimbu ubonetse nga mu Bugabira benshi bakunda kunywa inzoga cyane urwagwa n'impeke abandi bakaje mu midiringi ugasanga umwimbu mwaroze kubungabunga neza muca mushora mukamarira amasoko cyangwa hanze y'igihugu mugasanga aciye iminsi mikeya mugaca mwifumbereza ntabwo tuzokoma tuza kubafasha iminsi yose kubera ingeso mbi bamwe bamwe bafise zo gukunda inzoga zigatuma umwimbu baronse wo mariya mu gahinga
Petero Nkurunziza arongoye u Burundi yemeye gufasha abanyakirundo kubaka ibigega rusangi byo kuziganya umwimbu yari yitwaje agakemanyi k'imfungurwa zari zigenewe abashonje gusumba abandi ntibyoroshe kuko benshi baguma bashaka gushirwa muri uwo mugwi abanyakirundo basabwa n'umukuru w'igihugu gukingira ibidukikije Petero Nkurunziza aramutswa u Burundi avuga ko imisozi icambaye ataruzuba rwari bwatera inzara mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco tubiyutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubonaho n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri
Urikirukuri.
Beba shana ndike gute. Oya, oya, i texto siyo. I siyo. Teka subiremo. Hewe. Kwazi kunhanze. Ufa kuguru mujya. Kanuko dodora gashanga. Sora sadinda kenyi.
Hewe tieri nao. Uri wugira ubwo wango nari guhava nsango uri ko zakuremye.
Cyabyo nibisanzwe shabwi.
Ewe, ni nkuko ari kuba wiravye.
Mbona nibikigaho mugabo we. Ko mbona wigaramye kuri telefone usa nworohe. Akuna wasi wasi.
Wapisha ntacoroshe.
Eh? ayi telefone byananiye ko ndayikoresha nuko nopfuma ndayishira hasi
kubera yapfuye zana turabe cyivyuma ashusanzu ziko tuvuga runga haturumbikana
wapi
wa
wapi kabisa ahanuzi umunezero ubwoba ibigumba gumba
ewe
nuruvange muri cewe ahanabuze ningene ni
fasha imana ishimwe ewe ba imana ishimwe nukuri ku imana tiye
mungu ni mukubwa
sana erego warugeze mbari mu bote
ewe ibaze sha mwami
ewe
ewe nubu ya message
ya
sindatora ubwenge
kute
ya
kwani wayisoge
sera ya nizana neza ahangu masoma nasubira nsoma
kandi
usubiramo umva natwe nokoga maso kugira mbone neza ko ntari ko ndarota
yego
frem
kareka be wawe ko rwatanguye gutanda ibiro
erega
wari wahe
shama mtutabeshanye
wa
uri jewe ureka guta ibiro
erega
hajya mariza yari yancitse byaheze mana yancire nyanya y'intoki
eba
navyo byaheze kabisa
sha
uzi neza ningenda mukunda sha
ya mama we
Shamugabo,
eh,
oya cyose nashobora kwibaza ko mwumvana naho byogenda gute. Mwe na Mariza guhebana. Sha, byagenze gute.
Sha, ndakubwira ikintu kimwe.
Yuko utabonye ingene twavanye.
Hey,
igihe duherukana.
Ya twaratukanye ubugesera buradukana bimwe byabungere.
Canda mutangaho ndigira. Byaheze kabisa.
Eba
nabonye ko byaheze vraiment.
Uzona rero message butamubutabonye.
Cha
ugo niko biturukundo rero. Yewe gaye.
Erega ha. Byanse nokunda musubiza. Ngira ndandika ukamenga sinashizemo akantu
kajya.
Ibana ngaca mfuta amasubira kandi.
Nico gituma sanzi imitsi yaranze nyakurandu. Wewe basi bivate byose bivuge mu ijambo rimwe.
Utijo
teme. Urirase.
Oya wa. Oya ivanti bikwi.
Oya,
egivyo narabyandise cha ndabifuta. Ntibikwiye ibyo.
None. Jambo gabasha byoza ari sumba jo teme. Uhavuri kura.
Ko
wenza tani imitwe nkiyiwogi.
Reka ndahumiwe muho.
Oya gerageza tura. Mugandika iryo.
Udijo
teme.
Mva nandika ibirofa. Ya. Bazigenda mwandikire rero. Ngenda mwandikire jo teme infinema.
Aho.
Arafori.
Aho.
Wapi byo ni byiburofa
kure. Oya ni sawa.
Ingo
bazi ndakwereka aho tuja. Wandanya wiyumvira hamurate ubitore
ya
sinjo
ikashamwa navyo gutembera ngaho frem
ushaka
kuguma ndirabira ka message kamariza wanje gusa
zukuze tugende nyagucumba umunyu none ugira gacagavudika
aya
aho zoburi hose ntugasoma yee
oya ndeka ndagusavye ndeka numva ntashaka kuva nga numva ashaka kwigumira muri mudu nyene y'ibintu
ego tugende je ndazi naho tugiyuraza kuryoheba
umvire
tukawambara ningo gasha baraturindiriye
bande
we ingo tugende gusa
umvire
rutangu numbe numutwe shati
ingo
tugende mbara nyarutsa
reka tuzogenda nejo
kandi ntunevye
cyangwa genda wenyine shamwa gendeka
sikia sasa
ego
kandi we uri kuri afyin
cyangwa
tugende wana
ayaya
tugacegwa je numbaze
none abantu shakunjana ni hehe
ingo tugende nyarutsa hubwo
Nika basha kakantre ni maduhiru kamwo mwakabonye gute
Yari sawo bazinyana ni impumbuye kuja mu kibuga ndiko ndakina
reka
yoshe mona cyane gose naje nayo narushe kwe
Aho chonda ibonye gute Ciaruha
yaranyawe Baza chondo shatu gikina ingena byari bimeze
Twese
twahuriye ku kabumbu asha twaragakunda
umwacaruha umwacaruha
Acha, tu chukua kare chuo chuo
la jishingi chuo.
Basha,
karu kutina mama cha yose yose tu kaya.
Okay.
Karamhuruta yose.
Okay. Uriero, ingo tu tangure. Turundi la bajen, baba zigukina, abatabi zigukina, na wao bachi mbiziiga. Hamuje tu tangura gukina, maya thani ma, tu gire meshi.
Aba jene bobo ntangorane ndazi ko batokwa nka kuko benshi muri bo barabikunda
ariko
barabikunda cyane
aba hora bakina batosha baza batangwe kwigisha bashashe
izo nivyo
turigisha nyagutufene nyene
turaye ego mugabo ingorane ni imwe akabumu tuzokina tuzogakura hehe
oya ntacu reka tuzi twari tubegeranye bose tubone ko bavyemeye
bavyemeye
fiyukoresha tutangwa gutiga bukebuke
ivyo nivyo mugabo rero bahungu niko raba twabimenyesha batware bakabimenya bavisura kuba
ico nico
mbe chondo we na makikumengo nturi ngaha ibyo ko turavuga wewe ntacu bikubwiye
mwari ko
Wesihuri, wesihuri.
Wareka kukimbira.
Bari mubi. Wesihuri.
Ha, nista baba. Jewe gukina murazi ko sanze ndanabikunda.
Cho. Wewe hari mwaka kawe. Ngo si sawa. Wewe, ugira isiri ko tangwana ufize gacho.
Oyi ngwana yo irahari.
Wora niziki ntamuhinge. Yabazi hari simba nanazi babyi hari cyo nahora ndarahisha. Cyose ni sawa.
Ishacho. Urazi ko tuzinanye bikwiye. Niki kumengo uri mu vyumviro vyinshi. Bwo si gwagayo bari kara gukoroga gacondo.
Birashoboka.
Bitubwire shantangora.
Asha.
Oya, chono. Acho doishanya nga.
Ura bitoya ho.
Bitubwisha.
Arashobora kuba ari gwaga. Yashavuye kubera ivyo byagiye habona.
Ya.
Tubwize ukuri.
Acho musubire no kumwiyumvira.
Chondo, 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 chondo.
Hano uri geraza no kunda.
None ni biki? Rega chondo. Birabona ko tameze neza
ngo wahora. Ise birabona.
Ye, twabona. Eh, awushaka utubwire ngo anufise.
Namwe gahasha. Nta kantu nakamwe kabasoba. Ivyo rero bahasha mwabitoye. Burya ndafise ingorane.
Birabonika.
Mwe bya bamukobwa nababwira.
None gasha arise. Kiri ko namwandikiye message gasha nta nasubize ndabigenze gute.
Hey, Marita, now.
Run me.
When you're jigus out poor, be your taibo, you know. Genevieve, Chang and I have some in it.
She acquainted you, you're a Kawana, my neat, you can't come inside. Can you come inside if you get a chic?
Elegabia, how could I get my neat, Marit? Chang and I want a message.
No, no, that's the guy is. Oh, no, clean the condition to get him and I'm going to keep you from Monday Cabas. Umva yarangaye ampana na rujongo sharise nuko. Uri kuratwe?
Bari ndagufize uje.
Eh.
Eh ako kajuju nani? Abajya epfo.
Yo. Yo arise. Ndapfuye mane yanje. Gente kiri.
Uwa uja he. Gutugira ngo rero ntibashaka kumubona.
We hari. Uratugira nkuko wagize Mariza gabash. Kandi ntugira ubwo baturakunywera neza pe.
Karibu.
Karibu.
Nangwe ni muri batamuri gurira. Ni sawa kamwami.
Ego ni sawa. Sinzi nkatiye.
Karibu kwere.
Gira yo kwibwira.
Ni sawa.
Ni sawa.
Ni sawa gamari. Bite Alice.
Ni sawa kabisa. Be Mariza natiye ndababatse. Uko ni kwa batiko baramutsa basoso.
Enda enda birabasha.
Ibyo mwigira nibiki. Tugirango.
Ne bora mukanye neza sha. Erega turadukubukundana.
Eh ginde barabana
nana. Kago tinyana. Eh ingena bigira abana.
Ngwe mura batari. Inde inda bimwe nari sandaba.
Ika kwigisha tieri. Tawala kurukundo rukumanze. Eh, Mari, woni gute.
Ndakwisavye shari sina. Kandi wowe urakubagara.
Okay, ubiza yabasha ndabwire. Ndabona ko amaso nabishe, sivyo?
Eh, ndabire.
Twegwe nka pare na Marene twimviriye kubahuza. Turazi ko neza na neza mwese mufite ingorane.
Eh.
Muje ko rero?
Eh? None ko murabana.
Eh, ndabire.
Mari, ntacyo ufise ubwira ati? Are you sure?
Now, when you need a fishy cham gear and I'm gear.
Hey!
Tea!
I shall not joke.
Absuvis! What would a day on me, Marie? Mugiri! Eh, can't you feel it?
You go to Tiff, yat!
Masham here.
Bash!
Puga, puga, chumwe, puga, puga.
They can't be subs.
Marie, this hour.
Ariko ndabwire ibico bamenya cyo.
Eh?
Surprise muracara bangire.
Tembo nawe bishobora kwe.
Ngabo ntakunda. Je nagomba mbanze n'abashimiye kuri kicimvire mwagize cyiza.
Erega mbira Mariza. Twewe ni sawa muta ntankora
ndeke
murabe
kunshira.
Erega Mariza wuriya.
Iyo mureke he.
Mari.
Ashaka ndagusaba imbabazi. Nukuri narakoze amakosa. Amakosa akomeye cyane. Ndakubesha atari ko ndakwanga.
Aho.
Ndakwinginze rero umbabarire. Ndagusaba imbabazi.
Tie. Ahubwo ni jewe nari nkwiye kugusaba ikigongo. Nukuri naratwawe n'ishavu. aho kukwegera ngo tuganire candigumura nukuru mbabarira ku majambo mabi yose noba narakubwiye
gezaho shee gezaho byose nje byavuye ko we nta kusa nari mu ofisi basi ngire kumbabariye shee ndagusabye
nakubabariye sho kandi ndagukunda cyane
shuti musi shee
oh
musi amo
azo azo sanhe por votre amour
umugongo uracitse
urayafyatiye wa muhungu ndabona ko basanze aye ndabona ashugize atari make kweri ishine kuva muri ka gatondo nturava ngaha
wapi muhungu murabizi
ndabona wahwereye kweri witanze gakore muhungu
ishavi ijamihimbi y'abahungu banteye sinzi ko rizopfa riheze
byihoze sha mugangira baragukoreye ko wa muhungu utegerezwa ko waratose byahatari
kare utotagusa ibaze nawe ndi mbere ya bigati ya toto na ba bahungu ba jone bose muhungu sha sinzopfa ndabyibagiye
kaho kabizohera sha
nkawuka
sikazima batagufunze yagenda nari mvise ubwoba ngo baca baguterera mu gasho
uti nkawuka je kwa hewe
sa
nzoba ntakira umuhungu wabarenge
oya reka reka reka
birya bintu bankoreje gwaga ntibishobora kwijana naho byogenda gute
none gasha zofigenza gute tsindisha vuba muhungu bizohera
nibishoboka dutegerezwa kubereka ko tutarabana
reka reka reka
wumvise dutegura kantu kumuze natwe tubakorerekwe
mama sharwaga urabanza wiyumvire neza wa muhungu
yumvire
je nibaza ko bitokunda muhungu nta kantu kumuze twobagirira
kubereka ibitoshoboka
reka reka reka
oya mbarira ndindira nzogirisha inama babahungu heze wirabire wibaza ko bazokwemera guheranwa gutyo
reka reka wa muhungu umviriza kwaga ndakubwire hari ibintu utamenye kuva bagukoreye kukurya hari abaciye batangura kwiyonkora ee barumbuka baragenda yego wa muhungu sa
ee kasha burya nubwo barindira nzoka bajya bakira ubakabura gusa
reka sigaho erega bamwe barakurikiye jone muri wa mugambi wiwe inyuma yawe ntibibaze ngo haracyari benshi nana bakeya jone baramukurikiye
mbe bashabara baroze
umve
oya
usigaye wenyene
je nibaza ko bagwaye mu mitwe barashobora gukurikira ibihemu nka ba John
ahubwo ibyo mbona je sharwaga twe nawe natwe twobivamwo tugakurikira abandi yega tuzohava dusanga dusigaye twenyene ne dusigaye twe nawe wumva gutega wa muhungu twe nawe gusa
aga nkurikira abantu nka bari
ye
nawe aho ibyo nibyo utanguye kuvuga
none gasharwa ubona dusigaye twe nawe twenyene
mama ya
tushika kuki sharwa dusigaye twe nawe turaba babiri tukushika kuki
jewe naho nzoba sigaye jenyene sinzopfa nkurikira rya mapfu y'abaseruko
ashahurana niwe re
murashobora kuja gusanganira intambwe muzibona
ariko ibidugira byose gwaga umenye ko John na John bashigikiwe n'intwaro n'igipolisi awawe bazaga ko bagwanya ukabashobora urumwe
urya muhimbira icondo wewe rindira ashaka tuzokwihurira ndazi ko ari we yagiye kundiga kwa brigade toto
none tsindi byo shavurwaga mbe urazi ko
shav yagiye kunyambika
mbe urazi bubandana igihe kushobora no kuruhukira mu gasho urabizi neza
ntangora
shavu
ntangorane nzopfuma mbona njya mu gasho
aho
hako bangayikura
nje ni turi kumwe
mbwa zimbwa mihimbi ngo jewe ngo twokorane je rwaga
he ntuzegere ngo nsine kubyiye rwaga umenye ko neza bajya abahungu bashyigikiye naho uzogira gute
umenye
ntabarwe bwirwa no kwa masa tukuye
umviriza ndakubwiye
je ntabindi ndiko ndumviriza kwe
ndakunda ndagukure ku nzira
aho
bashyigikirwa badashyigikirwa
je ntituri kumwe
nzokora ndakinze
biragusha
jewe rwaga nararahiye akagaye
barafite ko bose binjiye mu mahema ekome ngo arusohotse hanze
ujya namubonye yinjiye yaravuye kwihagarika none nibiki kamukimbizi reka wanay'ubwoba oya si ukugutera ubwoba ntazi ko wakiriwe utwumva nashaka ko tuvugana ibyerekeye bitwi
bitwi
yagize iki uravuga buhoro muhungu ujya wiwe itiro bujya nawe zikirenga Nicyo gituma nyenda kubwiye ngo twenyegetse ngahe inyuma. None mbwira. Mbwira ibyo ari byo byose nta numwe azi ko turi ngahanze. Bose bazi ko turyamye. Urumva mvuye kuri shantiye. Ndakenja kuraba nati. Aho. Cyo ndamaze cyo bitwe yaragiye gukora muri restaurant wa Mumena. Now we should go in bed at Sequoia. Do you want to tell a lativa gizzy? Wap him home. It's a short of Kupziva gira. Eh, what if that and him a cake? No, nay, young cookie and quick. It tells you to say, well, when I had yet a New York wish. If I say food there in a way, eh, good mousy between. Oh, yeah, I show ya muffy. Eh, go ahead and quit a store of quandar. Sa? If you be sure, can you see?
One mafia, you are a fool.
I'm a hungry hole. It's okay, you're not in my mafia, you cool, yeah. For come on, at home.
Jewe, no, me, we. No, was in that horror gang, yeah.
Mama, be twee, eh? Ujam hungry at all. I got ye get wet, Joe. Dabby, Chabai can not say, and Dabby, I can't come out. I'm not going to put him. Eh, even say, I wish
out to my nanga, ha.
Hira ngo atubwire n'ikintu n'akimwe nitumenye ikintu n'akimwe ewe turakwiye kuhakabira kweri bitwari mw'amahinyu
ahubwo bitateye ubwoba
uranyumve uzirikana dukore muri buno buhungiro inzofe bitwiye zikuye hehe oya oya ibatse nawe kuzirangura hoho nibishoboka kuko ntabwo nabukenya fisi byo Be ho ho, ni kubera iki yabigize mu mpisho. Ibanze nuko kubera ko atatubwiye ko atifise
ibara.
Ibara. Uraza none tuzomubatse. Atusikuri neza. Ingenero bantu atagira iki yaka. Icyo ni kiba. Oya mukabo, wapina kumubaza. Ko yashatse kuduhisha. Natwe tuzorondera. Maka tumenye iyo yazikuye. None, wabacije dandiye ko yamaze ishora kenshi. Erega uwo usanga ajyamye ku bifaranga itikiri. Natwe twishwe n'inzara hano mu gihugu. Naramubakije, yambwiye ngo yazishoye rimwe gusa. Nanhera, ujya muntu yirutse. Ujya muntu.
Yo,
wabonye ko ari bitwe nyine.
Niwe
nyine. Ubwo niyo ba yatwumvise gashya. Wapi? Ahubwo sinzi yagiye. Ndabira kina kira kutsuwa. Wapoye, alakia. Mbebasha, mwari kino kichuku. Yeka nuzewa. Mamwe. Ewe. Nawe mkubuda yara sesere we.
Kare.
Kukura mwana ngena wunda. Ahuko, changa hatu mkwiri kire turabi ya roye. Ewe. Genda mkewe. Na hafati kufa. Ahuko.
Shari gikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia
mu kanya turasozera iki kiganiro ariko twashaka kubibutsa ko president Pierre Nkurunziza uyu munsi kwa gatanu yagendeye intara ya Kirundo akaba yahumurije rero abanyagihugu baho bahanzwe n'ikibazo cy'inzara akaba yabwiye ko mu ndwi imwe ifashanyo ziriko ziratororokanywa mu gihugu cyose zizoba zimaze gushikira abanyagihugu inkuru twavuze nuko mu rwego rw'igihugu yigenga ujejwe atekaze na muntu mu Burundi mu rwego witwa CNIDH wasabye leta y'u Burundi kutitwaza ingingo yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpana vya CPI mu gusasira indava ikibintu kudahana ivyaha uyo murwi wasabye leta kandi kwiheza neza igasubiramwo ingingo yafashe yo guhagarika amashirahamwe atanu yigenga no gufuta ayandi atanu nshuti rero mwese mwaduteze amatwi aha niho ikiganiro cyo muri aka kanya kigarukiye ibiganiro twateguriye rero muri aka kanya birarangiye tukaba tubashimiye kuba mwashoboye kudutega amatwi mugire rero umugoroba mwiza n'amahoro mu banyu.